turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi, imiryango irenga amajana indwi muyubatse amazu ahegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi uri muri komuni ya Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Ntigiraho ikikumusaya vyaranse kwisanura amazu yayo canke ngo yimuke kubera leta itarayiha umuzibukiro.
Tumerewe nabigozi nkaho imvura iguye, habe ku murango turiruka, habe mu ijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza aho bahameze neza.
Icyo kiza umubona kiri ngaho uje tugenda tukagira amahajya aho izu bitaruzura, urabona ko yagisakaye agaca gihagarikira aho nyine.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bafise amazu yegereye ahari ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mujya nino ku isi, president wa Amerika Joe Biden azokwakira ku munsi wa gatatu w'inondwi Donald Trump aheruka gutsinda amatora ya Amerika. Ibiro vya president wa Amerika bivuga ko mu vyo bazoganira harimo kumusaba kuzo bandanya fasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya. Idonido ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. President wa Amerika Joe Biden kwa gatatu w'inondwi dutanguye azokwakira Donald Trump yahoze ari president wa Amerika akaba aherutse gutsinda amatora. Ibiro vya president Biden White House vyatangaje na makuru bivuga ko uguhura kwa Biden na Trump ari intambwe ya mbere iganisha ku guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro nk'uko Biden yavyemeye. Umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya president wa Amerika Jake Sullivan mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Amerika CBS News ko Biden na Trump bazogirana ibiganiro ku bibazo nyamukuru bihanze Amerika ku rwego rw'igihugu na politike mpuzamakungu. Sullivan yavuze ko Biden azoronka akaryo ko gusigurira Trump ku buryo burambuye ibibazo bihanze Uburaya, Aziya n'uburengero bwo hagati y'isi. Ku bwa Sullivan, President Joe Biden atekanya no kuzosaba Donald Trump kutazotererana Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya niyashika ku butegetsi akazobandanya ayishigikira. Ibiro vya President wa Amerika bikavuga ko Joe Biden ari we yatumiye Trump uyigeze gutwara Amerika azurahira nka president wa Amerika agira 47 itariki ya 20 ukwezi kwa mbere ku mwaka uza 2025 ni nyuma y'amatora yatsinzemwo vice president Kamala Harris. Hagataho Nancy Pelosi yigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika avuga ko president Joe Biden ari we yatumye Kamala atsindwa mu matora Donald Trump aheruka kwegukanamwo intsinzi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times, Madame Pelosi yavuze ko Kamala yari afise amahirwe gutsinda iyo president Biden aja gutangaza hakiri kare ko aretse kwiyamamaza. Pelosi yavuze kandi ko umugambwe wa demokrate wari witeguye gutanga uzobaserukira amatora ariko president Biden abiburizamwo kubera ko inyuma y'isaha imwe akimara gutangaza ko atazokwitoza yaciye avuga ko ashigikiye Kamala Harris. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika. Abasirikare benshi ba Chad baraguye mu gutana mu mitwe kwabahuje n'intago ndwa z'abajihadisti bo mu rwego rwa Boko Haram. Abicije ku rubuga rwe rwa Facebook, president wa Chad Mahamad Idriss Deby Itno yahujeje imiryango yabuze agira ati: ndahujeje imiryango y'abamaratiri baguye ku rugamba barwanira igihugu cyabo kandi nifurije abakomeretse imisuhuko no gukira byihuse. President Mahamad Idriss Deby Itno ntiyigeze avuga uko abaguye ku rugamba bangana na n'amakuru arambuye yaho baguye na ryari uku gutana mu mitwe kwabaye yatanze. Yavuze gusa ko abaguye ku rugamba ari benshi, yongera yumvikanisha ko n'abakomeretse ari benshi cyane ariko ntiyigeze atanga ibitigiri byabo. Ico bikoze igisirikare ca Chad kimaze indwi zibiri kiri mu bikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba Boko Haram ni mu bifatwa nko kwihora ku gitero izo ntagondwa za Boko Haram zagavye kuri imwe mu makambi y'abasirikare ba Chad mu kwezi kwa cumi kigahita n'abasirikare bagera kuri 40. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Chad bivuga ko ugutana mu mitwe kw'ingabo za Chad n'abarwanyi ba Boko Haram kwa mbere kwabaye ku munsi wa kane w'indwi twaraye dusozereye. Ivyo biro vyemeye kuzotanga ibitigiri vy'abamaze kurwa muri uko gutwana mu mitwe, vyemeza ko kukibandanya bivuga ko hari abarwanyi benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Mu ntambara ya Israel na Hezbollah, naho ibitero Israel yagavye ejo kwa Mungu ku butaka bwa Libani vyahitanye abantu abantu mirongo ibiri barimo abana batatu. Ubushikiranganji bw'amagara abantu muri Libani bwatangaje no makuru bwemeza ko ico gitero ca Israel cahitanye kandi abajeje gutabara wo mu rwa Hezbollah batatu congera gikomerekiramwo abantu batandatu. Ni gitero Israel yagavye mu gisagara ca Almat kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Libani Beirut. Ico gisagara kiguriyemwo abakirisu. Ni gisagara kitari mu bisagara Israel ikunze kugabamo ibitero muri Libani. Ubushikiranganji bw'amagara abantu muri Libani bukavuga ko igitero cejo kwa Mungu kije kiyongera ku kindi Israel yagavye kwa gatandatu kigahitana abantu mirongo ibiri wo mu buseruko bwa Libani n'ikindi cahitanye 13 mu buraruko bw'ico gihugu. Israel yagwije ibitero muri Libani kuva igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa cenda uno mwaka mu ntumbero yo guhiga bukware abarwanyi b'umurwi wa Hezbollah bari muri ico gihugu. Kuva ico gihe ibiharuro bitangwa na Libani vyerekana ko abarenga 3,330 bamaze kurwa muri ivyo bitero. Aya makuru yose agezweho igeni no kw'isi n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukari kibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi. Imiryango irenga 700 muyubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenye muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nigiraho ikikumusaya. Imvo ni kuba idashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'u Burundi kujanye n'umuzibukwiro ivuga kwibwiriza wa guhabwa. Ibindi kuri no nkirije rya Amerika yateguye ice kwa kunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Ibomo kajyayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo aharugwa ku mahegitari 160 akaba ari mu miryango iharugwa hafi 3,500. Uyu mukenyezi Marita Ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50.
Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo. Urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi nta nyadufaranga ntacyo tuzotugura. Tuvuge ngo nitwuguruze konti n'izo konti amahera twuguruze ntayo twarise ubu no guherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba aya konti ntiyo barayi wacu.
Mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kuba umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu harugwa mu miliyaridi zirenga 100. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe.
Uravye igihe baduharurira urabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu byaraduze kwesha byo kubaka byaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yasubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongerako duho umuzibukiro yongere itegekanye n'amaparsera abantu bashobora kuyimukiramo.
Ni mu gihe umushikiranganji w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka kuwa 29 ukwezi kw'icumi yavuze ko inama nshikiranganji ari isigaje kugira ico ibikoze ko
turindiriye intumbero y'inama nshikiranganji kugira ngo idufashe gutora senari ho kwa Afrika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abenegihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo icyo gikorwa kikajya mu bintu bya mbere byo kwigwa.
Leta y'u Burundi yashinze ku biro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009. Abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu abandi baraguza amatongo yo kubamwo. Basaba leta hagushira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya 145 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko watwitongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga amafaranga.
Thierry Ndayishimiye urakoze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho abakoresha moto zitwara ingenzi muri territoire ya Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu yepfo bavuga ko akazi kabo kabafashije kuva mu shomeri no kutaja mu mirwi itwaje birwanisho. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye adutegura ino nkuru.
Aha ni muri parking ziri mu mujyi wa Uvira ahari za moto zibarirwa mu majana. Zimwe muri zo ziba ziri gukorera muri iki gisagara, izindi ziba ziri gupakira abakiriya bajya mu bice bya Fizi no mu kibaya cya Rusizi ndetse na Kamanyola Mulinda Fisto. Twamusanze saa yine za mu gitondo kuri parking ya Mulongwe ahetse abantu babiri yarajanye imisisi. Aha harangana n'ibirometero 255 moto ihagenda umunsi wose. Avuga ko gutwara moto birimo inyungu nyinshi kuko imodokari zitagera kubera imihanda yasenyutse ibo bahagera
mu modoka baratinda bashobora kumara n'ukwezi kose mu nzira. Naho moto irafashe cyane kuko hari aho ibarabara ryabaye ribi nk'aha muri Luanga imodoka zinyura mu mazi, ariko twebwe bakadushyira mu mato. Nubwo ikiraro cyacika twebwe turatambuka.
Rumwe muri uru rubyiruko rutwara amapikipiki rwemeza yuko uyu murimo rukora umunsi ku munsi wabafashije kubaka amazu, kuko usanga abantu babiri kuri moto bavuye Uvira bajya Misisi bishura amafaranga 200,000 by'amakongomani, ni ukuvuga idolari 71. Bucumi Asumani amaze imyaka 10 atwara moto yemeza yuko yateye imbere binyuze muri uyu murimo akora wo gutwara abantu.
Ndarakoze akazi nyine kuri motari ndagatangura nk'uko menga ndagasuzugwe mugabo ubu kangejeje kure, kandi urabona se n'ubu ndi muri garage ndiko ndakoresha igicombo. Igicombo ndetse ndiko ndakoresha nicyo cyampaye n'uwo mugore, nicyo cyampaye niyo nzumbamo n'abana banje.
Umugore w'umukoye ngahe?
Umugore ndamukoye idolari 800 gusa.
Siriake Saintori ni umusore mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko. Twahuye nawe avanye abagenzi kavimvira kuri moto abajyanye Kalima Beng.
Ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice yego ndamaze kuronka nka valele y'amadolari 5,000 ndagura gapasera mu Burundi ndubaka yego kabisa.
Ayo mafaranga wavanye he? Wakoze gute kugira ngo uyabone?
Bo narose mu pastere arando deri moto nshasha ndakola ku munsi sina bula 2,200 nabuze 15,000.
Kuva Katogota kugera Makobora ho muri territoire ya Uvira hari abamotari 300,000. Umuyobozi w'umotari muri aka karere Bwana Bitingingwa Misaliko yemeza yuko uyu murimo gutwara amapikipiki watumye urubyiruko rurenga 300,000 ruva mu bushomeri kuko rubarizwa mu kimotari. Gusa nubwo bamwe mu bamotari bakoresha za moto zitari izabo ku munsi bakishura abanyirazi 15,000, hari n'abandi nabo bazikorera nyuma y'umwaka zikaba izabo binyuze mu masezerano baba bagiranye n'abakoresha babo.
Imoto zirimo zitandukanye, hari moto bita Star igura 150,000 cy'idolari. Ubu hari igihe bagira uku agacamuhereza 2,200 by'idolari n'200,000 cyangwa n'150,000 y'idolari. Ubusanzwe abamwungukiye idolari nk'800,000.
Usibye kuba uyu murimo wo gutwara amapikipiki warafashije urubyiruko kuva mu bushomeri, ngo warufashije no kutajya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nk'uko byemezwa na Elisha Mukunji umuyobozi w'umotari muri territoire ya Fizi. Uyu avuga yuko muri territoire ndetse no mu mujyi wa Baraka hari amotari barenga 400,000.
Kiangalia sana sana walo wengi hawaingii kusema kama vile eti wanakoje.
Urebye cyane abenshi ntibinjira kubera ko bagiye kurwanirira abaturage cyangwa igihugu. Oya, ahubwo abenshi bagenda kubera nta mirimo bafite. Uyu murimo wo gutwara moto ufasha urubyiruko rwinshi kandi abenshi bawinjiyemo kuko bazi ko buri munsi bavanamo amafaranga.
Nubwo uyu murimo urimo inyungu, abawukora bagaragaza kandi ko hari imbogamizi bahura nazo mu muhanda bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri zibishyuza.
Baro raje turi 200,000 gusa kugira ngo turengane hama kuri meri tukariha sensa tugeze bariyeri zihera ngaha mu za Kabumbe aho bita Muyirira. Ayo bariyeri y'abanyagihugu turiha 500,000 ugeze imbere urenganye Kabumbe urariha amafaranga.
Twavugishije ubuyobozi bwa territoire ya Fizi na Uvira dushaka kumenya uburyo uyu murimo wo gutwara za moto wafashije urubyiruko ntibyadukundira. Ubusanzwe muri territoire za Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda ndetse na Kalehe kubera ibibazo by'imihanda idakoze abaturage bifashisha za moto, amato, indege mu kwiyunguruza, ndetse hari n'abagenda n'amaguru. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye. Akanama ka ONU kajeho gateka kazi na muntu gatangaza ko hafi 70% vyamaze guhitanwa n'intambara yo muri Gaza ari abagore n'abana. Muri rapport ako kanama kasuye kuwa gatanu w'indwi heze, kiyamirije ico kita ihonyangwa nkana y'amahame remezo y'amategeko mpuzamakungu agenga ibikorwa vy'ubutabazi. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika tubabuze umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Iyi mibare ya Runi yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishya amiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamasi mu muhora wa Gaza. Intambara imaze umwaka urengaho ukwezi. Umubare w'abantu bishwe basaga 8,000 muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya Roni bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uwo mubare ni mutoya cyane ku 43,000 bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri Palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose 13 imaze. Ariko koroni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na Palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara. Mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji 32 iri shami rya Roni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi. Aya rimwe iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza. Bwana Volker Turk, umukuru w'ishami rya Roni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, yagize ati "Ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogami. Kandi ni ngombwa ko hagataho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa." Isiraheli ntiyahise igira ikisubiza ku myanzuro y'iyi raporo. Igisirikare cya Isiraheli cyatangiye ibitero byacyo kihimura ku bitero by'iya karindwi y'ukwa cumi mu 2023 byagabwe n'abarwanyi ba Hamasi bigahitana abantu 1,200 mu majyepfo ya Isiraheli. Aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga 250. Icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri Gaza, kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa Hamasi. Ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili. Ku ruhande rwawo, umutwe wa Hamasi wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira. Raporo yerekana ko abagenzuzi ba Roni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse, naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka 97 y'amavuko. Bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na 44% by'abishwe, aho bari bafite kuva ku myaka 5 kugeza ku 9 aribo benshi, bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka 10 na 14, nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka 4. Uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili. Raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya 88%, abantu bagera kuri 5 cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe. Ibyo Roni kavuga ko byerekana ko igisirikare cya Isiraheli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane. Gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mpfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyapalestina.
Umwanya ni w'amakuru y'imikino na sport yahera mu Burundi. Itariki ya 16 za kuno kwezi ni higanwa ry'umupira w'amaguru mu gisata c'abakobwa rizotangura muri ico gihugu. Abarongoye imigwi bemeza ko harimo ubukene bwinshi, bakamenyesha ko batazi uko bazotunganya abakinyi, basaba ubufasha ishamwe ry'umupira w'amaguru. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe hasigaye icumweru kimwe ngo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata c'abigeme ngo ritangure, ibibazo ni vyinshi mu migwi 10 igize iryo higanwa. Myinshi muri iyo migwi ifise ibibazo by'ubutunzi bibugarije. Uhereye mu bakinyi gushika mu barongo y'imigwi, nta kindi kivugwa atari ibibazo by'ubukene. Irakoze Siela asanzwe akinira umugwi wa Buja Queens amenyesha ko ubukene buri mu migwi yabo butuma batagira umushahara buzotuma baheba umupira w'amaguru kandi bawukunda.
Begana kazi, nora kazi udahembwa, umva ko barakazi nyabaye. akwiye kuraba kuri bagahindura makoko akazana ibintu twaza turaronka sare kandi bijya byo dutera intege burya noneho uzo umukinyi uzoheruka baguhaye rokritema uzozarinda gusoma premier do match ari naho usanga mutsindwa na skeje bona zikumazitsindwa utaho nyene none uvuga ko nakazinya bake numva bo bantu bishye usanga tani ngufu babishiramo Pesho chwana psi hebe.
Ubwobukene bugaragazwa n'abakenyi abarongoye imigwi barabwemanga mbere bakamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango imigwi imwe atacizera ifise cyo kuzorangiza iryo higanwa rigiye gutangura. Jean-Claude Havyarimana arongoye umugwi w'intwarikazi w'igihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi amenyesha ko gutunga imigwi y'abakobwa bigoye cyane ibyo abantu batibaza.
Nk'akarorero none president w'umuhungu araza kugura cottages Perezida w'umuhungu araza kupangira inzu umukobwa abakobwa biga aragira ane oya za kugira rokare agira inzimwe iyo nzimwe ibe ngaho nyene n'ukuri tugafatwa kumwe n'abahungu
Havyarimana Jean-Claude arafise icasaba abarongoye umupira w'amaguru mu Burundi
turifuza ko iyi championa yotangura nyakubahwa Alexandre Muyenge atwara FFB aduhaye umubonano twe nk'aba perezida b'imigwi tukamubarira ingorane dufise tukamuririra tukamurirana bakatwumva kuko no muvyeyi niwe data wacu niwe tuzeko amaso aba president bose biyimigwi yabigeme baze amaso kuriwe
mu mugwi wa PVP Buyenzi wari wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ibintu nibibi cyane inyuma yaho wararongoye uyu mugwi yitabiye imana Charles Mugisha wamusubiriye yarandikishira mu mpira w'amaguru mu Burundi arimenyesha ko batacitabiri higanwa kubera ubukene tumwakuye yabwijwe ijya Amerika ko mu gihe abandi bazotangira ihiganwa kuva kwa gatandatu w'inondwi dutanguye we bamwongeye indwi zitatu kugira abandanye yitegura amenyesha ko bariko bararondera abashobora kubafasha ariko kugeza maginga ya atabo barabona naho biruko arizera ko ico kiringo kizorangira bamaze kubona ibintu bija naho kugeza ubu bitagaragara Wilson Kwizera arimo akurikiranira hafi umupira w'amaguru wabigeme mu Burundi akaba ari no mu makomite amwamwe mushiramo y'umupira w'amaguru mu Burundi kubwiwe ngo nta kindi gikenewe atari ubufasha bw'ishiramo y'umupira w'amaguru mu Burundi kandi bwihuta
kwakobwa barakeneye gufatwa mu mugongo barakeneye gutegwa intege baracabikundishwa byumvikana yuko nishiramo y'umupira w'amaguru rero kugira ngo akanovera ku mupira wabigeme ntigave kagabanuka byasabwa ko naryo ishiramwe ry'umupira w'amaguru ribifata mu minwe rikibuka yuko abarongozi b'imigwi y'abakobwa naho hataragira yuko bisopa imishahara y'umurengera nko mu bagabo ariko kandi ibyo bakenera ni byinshi
mu mwaka w'2022 umugusirukira gihugu wabigeme waritabira igikombe cy'Afrika ivyerekana ko gurukino rumaze gutera intambwe mu Burundi Kwizera ntabwo bakomugusirukira gihugu afise amenyesha ko muri kino gihe kubera ubukene mu migwi abakinyi benshi bagiye mu bihugu nk'u Rwanda na Tanzania aho babona agashahara kuri we ngo ivyo bizotuma umugweserukira gihugu ugumana abakinyi beza kuko bari mu buzima bwiza ariko aremeza ko bidahagije mu gihe abakiri bato bagumye mu higanwa ry'u Burundi badafashwe neza bihagije Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze mu Rwanda naho itegeko rigena igitigiri c'abakinyi b'abanyamahanga bakina ma equipe y'umupira w'amaguru rikomeje guteza impari mu bantu batandukanye bafise aho bahuriye n'uwo mukino Jean-Claude Munyandinda arabigarukako
Ikibazo cy'umubare w'abakinyi b'abanyamahanga amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda yemerewe gukinisha cyakomeje kugibwaho impaka n'impande zitandukanye mu minsi ishize ishyirahamwe Ferwafa ryemeje ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere ashobora kwifashisha abakinyi 10 batari abanyarwanda barimo batandatu baba anza mu kibuga nabandi bane babasimbura muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ba sporo akamuyobozi w'ikinyamakuru Rebero Jean-Pierre Habimana tugiye kuganira kuri ingingo y'umubare w'abakinnyi batari abanyarwanda yabaye agaterera nzamba muri ruhago yo mu Rwanda
Bema chichi pona lechu harabavuga batese niba bavuze ngo abanyamahanga ni batandatu ni bakeya ku buryo mukene no kubongera cyane niba ari batandatu mu kibuga niko byari meze mu championnat y'ubushize ubwo nuko kuri batandatu abanyamahanga bemewe n'abandi batanu b'abanyarwanda abantu bifuje ko bibongerwe kandi byaranabaye wongiyeho abandi bane ba reserve ubusa kugondoza cyane cyane ko hari nabavuga ko ruhariro rw'abanyamahanga rutanagaragaye ko ubuhanga bwabo butanashamaje cyane cyane abo tubona muri iki gihe
njye nagaruka yenda ku kijyanye n'abanyamahanga ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se muri 1998 hari abanyamahanga bagiye banyura mu gihugu bagakina buriya abakinnyi dufite kugeza uyu munsi nabagiye bigera kuri abanyamahanga ni nabyo bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga bati nibwo dushaka abanyamahanga ariko haze wa munyamahanga ufite itandukaniro ku banyarwanda ngira ngo yaba ikipe ya polisi yaba ikipe ya APR zubakiye ku bana b'abanyarwanda nubwo ntavuga yuko hari aho zigeze ku ruhande rwa APR urabizi yuko bahita muteteri kubera yuko ibyinshi irabikorerwa ariko kuri polisi itari muteteri nta wigeze yigeze no kuvuga ngo rero ya makipe afite abanyamahanga abo banyamahanga bazi bafite icyo bahindura cyangwa se bigisha ku bana b'u Rwanda
umusesenguzi Habimana aratanga urugero rwaho politiki igenga abakinnyi b'abanyamahanga yatanze umusaruro
no kuvuga ngo wa mwana uzajya gukina abimerita abihanganira agahangana nabo banyamahanga akaba yanabarusha ibyo ni ibintu byumvikana ariko nanone kuvuga ngo twubakire ku banyarwanda gusa kandi hano abo dufite twazageze ese umupira Tanzania ni urugero rwiza iyo ugiye kureba muri shampiyona yabo ibyo byo kuvuga umubare w'abanyamahanga ntibabireba icyo bareba nicyo bagiye kubaka kandi umupira wabo kugeza kuri uyu munsi baracuruza none se mu Rwanda niba nta tudafite shampiyona iyo ekipe ya Mukuri ikaba iri hitariho iyo ekipe ya Kiyovu ikaba iri hitariho akaba hariho Rayon Sports nayo itariho bitewe nuko abanyamahanga bazana niba bandi badafite icyo bahindura ku mupira w'u Rwanda niba bakeneye abanyamahanga nibazana abanyamahanga bafite itandukaniro babandi bari mu ekipe nasionali y'iwabo ariko nabo bafite icyo bubaka ku mupira w'u Rwanda
Mu minsi yashize ubwo amategeko y'umupira w'amaguru mu Rwanda yakumiraga abakinnyi b'abanyamahanga amwe mu makipe yacaga ruhinga nyuma agakoresha abo bakinnyi ariko agahindura amazina yabo akababatiza amazina y'amanyarwanda uko niko Fabrice Kakure Mugeni Kasereka yahinduwe Musa Mutuyimana Tadi Agiti Etekiyama abatizwa Dadi Birori Mbuyu Twite yitwa Eric Gasana mu gihe uwitwaga Kasongo Kabiona yahawe amazina ya Mao Kalisa gusa uwo mubatizo udaherekejwe n'umugisha wakunze kugira ingaruka mbi ko iyo myirondoro itandukanye yigeze gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifatirwa ibihano bitewe n'uko bamwe muri abo bakinnyi bajyaga bifashishwa mu mavubi mu buryo bwa magendu Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika nunga duce dusozera igice cacu ca mbere cano makuru kuri micro mwe mwazindukanye na Diane Ninahaje ku izina rya bagenzi banje ndabikibanure ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose na utaha
Kuzuza amahoro ahora temba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza nizagutere kuva ku mwami Uzakomere wibuke kwari ugenga byose n'igizo zizabaye impamo uhenza uwakekaga uramenye nzime kizindi mana kuwimagirwa uhoraho uko niko ngusabira uko Zagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo